sang.
La Simba production.
No peshonga kunda no gundi no gundi no gundi kunda rumakandi. Nindeba mazima mishogawe manyakuru kunda hurire. I see truth in your eyes, girl. Wesije wanje kauyoko. No gundi tonda jera kembende jere. Mkaboro kweza kende najizi. Ndia kwa lukundo tinkwenda mpime. O tinkwenda jere. Nunu mawe kunzi nunjiwe. Nunu mawe nyamnyuni anjiwe. Ni waboti
yamnejere.
Tiyari yondiye. 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 Tatura tukatura ndia gumbandio wawe nuwa kubane bambamba. Michiga matafuti na dewe murisho na iro mweru hanga. Bari ya tutabia ungu tukakunda na tuatura tuatura. Bobo nko mshija no mkazi urobu kwa jayaya. Nunu mawe kunzi nunjiwe. Nunu mawe mnyoni anjiwe. Ni waboti
ya mneje.
Tiyari yondiye. Muyaga guhuwa guriche wenshanga nyenga chuhu. Oka angorio wanje na nyende wawe nukoko. Omungaro zanje toku murio mwere. My baby baby. Nunu mawe kunzi nunjiwe. Nunu mawe mnyoni anjiwe. Ni waboti
ya mneje.
Tiyari yondiye. Ni waboti
ya mneje.
Nyakuru kunde hurire. Bari ya tutabia ungu tukakunda na tuatura tuatura. Bobo nko mshira no mkazi urobu kwa jayaya. Nunu mawe kunzi nunjiwe.